Iri ni ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi, ubu ni saa moya n'igice zo ku mugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Turi kuwa kane, itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Hano muri studio 17 i Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi.
Turamaze kubona amashyirahamwe amwe amwe tuba twifuza ko aza kudufasha kubaka igihugu, mugabo ma raporo dusanga dufise, ugasanga inzira twasezereye twebwe niyo ariko barakorera ko yo gucanisha mu canke kuvangura Abarundi.
Uyo ni Perezida Petero Nkurunziza, umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini aza nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi.
Amakuru turahera muri Cameroon. Intambara yo mu mujyi wa Fotokol n'imidugudu bituranye yahitanye abasivili barenga 90 bishwe na Boko Haram, ihitana n'abasirikare batandatu ba Cameroon n'abandi batanu ba Chad ejo kuwa gatatu. Niko ministri w'ingabo wa Cameroon Edgar Ngo yatangarije Ijwi rya Amerika uyu munsi. Yongeyeho ko iyo mibare ishobora kwiyongera kuko mu bantu 500 bakomeretse benshi bataragezwa kwa muganga. Naho umuvugizi wa guverinoma ya Cameroon Issa Bakari avuga ko Boko Haram yapfushije abarwanyi barenga 50 muri iyo ntambara. Yongeyeho ko Boko Haram yasahuye kandi itwika kiliziya, insengero, imisigiti n'ingo z'abaturage. Ingabo za Cameroon n'iza Chad barimo bararwana na Boko Haram kuva kuwa kabiri i Fotokol. Niger na Benin nabo biyemeje kohereza abasirikari kurwanya Boko Haram. Ibyo bihugu byose uko ari bine bikize hamwe birateganya gushyiraho umutumwe w'ingabo w'abasirikari 75,000 wo kurwanya Boko Haram. Rero
uruhande rwa Al-Qaeda rukorera muri Yemen rutangaza ko umwe mu bakomanda bakomeye barwo Harif al-Nadari yishwe mu bumanuko bw'ico gihugu mu gitero cyo mu kirere cyagizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu rwandiko ugo ruhande rwa Al-Qaeda arigo ACAP mu rufunyapfunyi y'Icyongereza rwashikirije kuri site ya Twitter bavuga ko Nadari n'abandi bagwanyi batatu bishwe bari mu muduga baja mu ntara ya Shabwa mu bumanuko bw'ico gihugu mu ndwi iheze. Ico gitero cyo mu kirere cyagizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere cyari ca kabiri kigirishijwe indege za drone zidakoresha umudereva muri misi mikiheze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nico gihugu cyonyine kizwi kuba arico kiriko kirakoresha indege za drone muri Yemen muri aka kanya. Nadari yari umuhanuzi w'urwo ruhande rwa Al-Qaeda mu rwego rw'amategeko n'ibijanye n'idini ryabo. Mu misi heze yari yarherutse kuboneka mu masanamu ya video ariko ashimagiza igitero cyagizwe mu kwezi guheze mu kinyamakuru cy'abafaransa Charlie Hebdo ahishwe abantu 12. Uwo mugwi ni wo witiriye ico gitero cyagizwe i Paris, bakanagabisha ko bagiye kugira ibindi bitero mu misi iri imbere.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Perezida w'Ubufaransa François Hollande na minisitiri w'intebe w'Ubudage Angela Merkel banyarukiye i Kiev kubonana na President Petro Poroshenko wa Ukraine uyu munsi nyuma ya saa sita. Barateganya kujya ni Moscou kuganira na President Vladimir Putin w'Uburusiya ejo kuwa gatanu. Bari bajyanye umushinga w'umugambi w'amahoro batarasobanura neza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry nawe yari i Kiev uyu munsi. Amaze kuganira na President Poroshenko, Kerry yatangaje ko igisubizo cy'ingenzi ari ibiganiro, ariko nanone ati ntidushobora gufunga amaso ku bimashini by'intambara by'Abarusiya n'abasirikare b'Uburusiya bari ku mupaka wa Ukraine. Umunyamabanga mukuru wa NATO Jens Stoltenberg we yatangaje ko umuryango ayobora ugiye kongera abasirikare hafi y'umupaka w'Uburusiya kubera ko bushotora igihugu cya Ukraine. Yasobanuye ko umubare w'aba basirikari ugiye kuva ku 13,000 ugere ku 30,000.
Ahandi naho John Kerry umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga be na mugenzi we Javad Zarif wa Iran biteguriye kuzobonana kuzogirana inama kuri uyu wa gatandatu mu gisagara cya Munich mu Budagi bakavugana ku masezerano yerekeye imigambi ya nucléaire Iran ifise. Ivyo vyavuzwe n'umwe mu bategetsi bakuru bo mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amahanga mu manama aheruka kugirwa mu kwezi guheze kuri ico kibazo. Iran kumwe n'ibindi bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya n'Ubudagi biriko bigerageza gutegura amasezerano bazokorera ko ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu, imwe mu ngingo yo kugerageza gutorera inyishu ibibazo vyerekeye imigambi ya nucléaire Iran ifise bimaze igihe kirekire. Ako kagwi k'ivyo bihugu kihaye kugeza ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi kuba basinye amasezerano ya nyuma kuri ico kibazo. Ivyo bihugu vyose byifuza ko Iran igabanya ihinguro ryayo rya nucléaire, bikagaragara ko ico gihugu kitariko kiyihingura ngo kiyikoreshe ibigwanisho ruhonyanganda.
Muteza matwi radio yacu, gahunda tubagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu saa moya n'igice kugera saa mbiri y'umugoroba, ni kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3 n'ibice bitatu, no kuri radio Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Turimo kandi turakora igerageza kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Mushobora no kudukurikira mukaturonka kuri internet mukoresheje email yacu ariyo radio yacu @gmail.com, kuri Facebook mushobora kutwandikira naho nyene, adresse yacu ni VOA radio yacu, site ya internet nayo ni wezitatu@radioyacu.voa.com. Naho n'umwanya w'amakuru yo mu biyaga binini. Uno munsi mu Burundi, Burundi bwahimbaje imyaka 24 irangiye abarundi bashize umukono ku masezerano y'ubumwe. Yamara Perezida Petero Nkurunziza havuga ko hari amashirahamwe acanishamo abanyagihugu, akenshi ugasanga agizwe n'ubwoko bumwe. Inkuru twateguriwe na Tabita Mukamusoni.
Hari igenekerezo rya gatanu kwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana 991 abarundi bashira umukono ku masezerano y'ubumwe. Uyu munsi uwo munsi wahimbarijwe ku musozi wa Vugizo ahasanzwe hari ikibutso cy'ubumwe. Hari abaserukira ibihugu byabo hano mu Burundi, abaserukira amasengero n'abandi bategetsi batandukanye bo mu gihugu. Ivyo birori byatanguriwe n'amasengesho y'abaserukira amadini atandukanye. President Peter Nkurunziza mu ijambo yashikirije abarundi yamenyesheje ko hari amashirahamwe acanishamwe abarundi.
Kwa na mashirahamwe amwamwe twatwivuza kwaza kudufasha kubaka igihugu, mugabo ma raporo dusanga dufise ava mu bushikiranganje butandukanye, ugasanga inzira twasezereye twebwe niyo yuko barakorera ko yo gucanisha mu canke kuvangura abarundi, ugasanga amashirahamwe yiziziwe n'ubwoko bumwe. Biranagaragara rimwe na rimwe mbere no mu manama, ugasanga y'amacakubi no mu manama aracyariho, ugasanga n'abantu bamwe bashaka ko baje mu nama abandi ntibaje mu nama. Ivyo twarabirenga. Hari no mashirahamwe amwamwe y'abarundi usanga bimeze uko, hari mu kuvangura, ugasanga n'abantu bagizwe n'ubwoko bumwe.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze kandi ko muri ayo mashirahamwe harimo ayagizwe n'ubwoko bumwe.
Genda mwisuzume no munsi mukuru rero, mwese yisuzume, dusangire igikorwa cyo kubaka igihugu cyo giteza imbere, tunasangire kandi no gusabikanya ibyo dukuyemo. Nuje hajya mwishirahamwe ngo ubaze yuko muri 99% mwiharije ubwoko ngo abandi baranezerewe, ntibanezerewe.
Nabajije mu runani rw'amashirahamwe adarani ivyicaro vya politique force niba ivyo president Nkurunziza yafatiye ko bitabafata. Bitanishimira Imana arongoye force.
Kweke mamashirahamwe sugutereka umwe wese aza kugushaka kwiwe, hanyuma rero akaza tukabona yuko abishoboye kandi abishaka. Rero nta muzoheza afata umuntu ngo amwirukane ngo kubera ari mu bwoko bunaka kandi yarose umuhamagaro wo guhanda ishirahamwe.
Nayo ku bijanye n'uko abaja mu manama usanga ari babandi, Vitanishimira Imana avuga ko Perezida Petero Nkurunziza afise amakuru atariyo.
Twibaza yuko umukuru w'igihugu ngira ngo abamuhira inkuru bazimuha nabi, hanyuma igitangaza ni uko yoca bitwarira ko. Hanyuma icyo nashaka kuvuga gitangaje ni uko iyo mvugo yavuze uno munsi iri kihambya imvugo tugize iminsi twumva ikwiragizwa n'amashyirahamwe amwe amashyirahamwe mashane cyane yavuze hagati y'2009 n'2013 ayaje kugwanya yandi mashyirahamwe akaza ashyikiriza yuko haba mu bikorwa haba mu bindi byiyumviro yuko amashyirahamwe umenga twagwa n'abantu bamwe umengo ashyikiriza ibyiyumviro bimwe umengo hari icyo bajyanye
ivyo Vitali Nshimirimana abivuga uko mugereta nayo yagiriza amwe mu mashyirahamwe adarani ivyicaro vya politike kuba akorana n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi
mu bisanzwe haba mu Burundi cyangwa ahandi hari hose yaba amanama cyangwa ibindi bikorwa ishyirahamwe riraheza rigatuma umuntu ku burundi bonye yuko abishoboye kandi ashobora guserukira inyungu y'iryo shyirahamwe
i Bujumbura Tabita Mukama
Ijwi rya Amerika mu Rwanda. Pastor Jean Uwinkindi yanze abunganizi yagenewe n'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko avuga ko agomba guhabwa uburenganzira bwo kubihitiramo nk'uko amategeko abimwemerera. Eric Bagira w'ubusa yadukoreye inkuru.
Ukwanga bunganizi Maître Isakari Hishamunda na Maître Joseph Ngabonziza boherejwe n'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko kuri Pastor Jean Uwinkindi byatangiye guca amarenga cyinjira mu cyumba cy'iburanisha inteko y'abacamanza itarahagera. Yasohoreje mu ntebe zagenewe abakurikira iburanisha ho kugana mu mwanya asanzwe yicaramo wagaragaragamo ubunganizi. Nyuma y'umwanya mutaraboneza arabegera ariko bakavugana make. Umucamanza akimubwira ko Maître Hishamunda na mugenzi we Maître Ngabonziza ari bo bagiye kumufasha mu rubanza burana ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu muri 94, Pasteur Jean Uwinkindi yabahakanye. Avuga ko urutonde rw'abunganizi yashyikirijwe n'urugaga kigera mu Rwanda batagaragaraho kandi ko urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko rwamuhitiyemo mu buryo bunyuranije n'amategeko bibangamiye uburenganzira yemererwa bwo kwihitiramo abamwunganira. Pasteur Jean Uwinkindi yumvikanishije ugushidikanya gukomeye k'ubushobozi n'ubunararibonye bw'abo banyamategeko babiri. Asaba ko urugaga rw'abunganira abandi bamuha urutonde rw'abavuka kwihitiramo. Urukiko rwifuje kumenya icyo abo banyamategeko bavuga ku magambo y'uregwa, maze Maître Ngabonziza avuga ko nta byinshi yarenzaho. Ikingenzi ngo nuko bahawe akazi n'urugaga rwabo rubizeye mu rubanza rufite uburemere. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha buvuga ko ubusabe bwa Pasteur Jean Uwinkindi budashoboka. Bwabwira urukiko ko nta tegeko na rimwe rivuga ko Pasteur Jean Uwinkindi n'undi wese uregwa atishoboye yashyikirizwa urutonde rw'abunganizi ngo yihitiremo. Ngo niba byaranabayeho byakozwe nta tegeko rishingiwe butanga inzira eshatu uregwa kwihitiramo imwe imunyura: guhitamo abamwunganira akabiyishyurira, guhitamo kwiburanira, no guhitamo kuva mu rubanza kandi rukazakomeza rukazacibwa mu buryo bwubahirije amategeko. Buvuga ko no mu nkiko mpuzamahanga ari uko bikorwa nko mu manza z'ubujurire bwa Jean Kambanda Nahimana na Kayezu ngo nuko byagenze. Bwanzura busaba kwiburanisha ryakomeza kuko ngo nta burenganzira na buki wiregura afite bwo kwanga bamwunganira kandi ko nta n'uburenganzira ndakuka bwo gutimbarara kuri Maître Gatera Gashabana na mugenzi we Maître Niyibizi batangira urubanza. Na magambo yarakaje bikomeye uregwa avuga ko bitangaje kubona yaburana mu buryo budakurikije amategeko mu gihugu nk'u Rwanda kigendera ku mategeko. Avuga ko adatsimbaraye kuri Maître Gatera Gashabana na mugenzi we Maître Niyibizi ko icyaha bafite mu magambo yavugiye imbere y'umucamanza ngo nuko batarya iminwa mu kugaragaza ibitagenda neza mu rubanza rwe, bityo agasanga bo bamuhaye baje guhishira icyo yise amakosa agaragara muri Ministeri y'Ubutabera. Yongera kwibutsa urukiko ubugira kabiri ko umuntu wese urezwa agira uburenganzira bwo kwihitiramo abunganizi. Umucamanza ukuri inteko iburanisha yamubajije aho asanga ingingo z'amategeko ziteganya ibyo ku bantu b'abakene. Pasteur Jean Uwinkindi mu ijwi ryumvikanisha uburakari bwinshi ati: nafashwe mburanishwa ku gahato nta bwunganizi mfite, abagombye gusobanura ayo mategeko nibo muri kwirukana. Kunsaba kuva mu rubanza si ubutabera, sinzarusohokamo kandi sinzaburana ntunganiwe. Pasteur Jean Uwinkindi yasoje abwira urukiko ko ubushinjacyaha ibyo busaba gukora mu rubanza rwe buvuga ko binabaho mu nkiko mpuzamahanga atari ukuri, kuko ngo mu rubanza amazemo imyaka itanu akiburanira yarusha ngo yari yarihitiyemo abunganizi bagera kuri batanu kandi ko gukomezanya n'abunganizi bashya muri uru rubanza yavuze ko rwuzuyemo murundo w'ibibazo byatuma babica hejuru. Umuzi w'izi impaka zose ni iseswa ry'amasezerano y'akazi kuri Maître Gatera Gashabana na mugenzi we Maître Niyibizi bagiranye n'urugaga rw'abunganizi mu nkiko. Ministeri y'Ubutabera ivuga ko abanyamategeko bashatse kungukira muri uru rubanza kuruta gukunda umwuga wabo. Magingo ya mu mpapuro, Ministeri y'Ubutabera igaragaza ko uru rubanza ruyihenze kuruta izindi n'akayabo ka miliyoni zisaga 82 z'amafaranga y'u Rwanda yishyuwe Maître Gatera Gashabana na Maître Niyibizi. Ingingo bakomeje kutavugaho rumwe, biteganijwe ko bagiye kurukomeza bazagenerwa miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda kugeza rurangiye. Icyemezo cy'urukiko ku mpaka z'ababuranyi bombi kikamenyekana kuri uyu wa gatanu saa tanu z'amanywa za hano mu Rwanda. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Eric dusubire tujabuke mu Burundi ahuru nani ADC Kibiri rwarahe ruronse uburenganzira bwo gukorera ku mugaragaro nyuma y'imyaka 5 rwari rumaze rutemewe. Frederic Nkundikije yavuganye na president w'ugo runani Leonce Ngendakumana aramubaza akarusho ubwo burenganzira buzobaha.
Umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu atariwe yadehaga uburenganzira twemere kuko byabivyizwa shingiro byaba byizwa rigenga amatora ndibimurekurira kuvuga ko ari batwemerera cyangwa twanyira ibitegekanijwe muri ayo mabwirizwa twarabimushikirije. Hanyuma we avuga ati ndabibonye mu gifaransa yabyise ngo Jean Franc Acte sibe rero yaraduhaye uburenganzira. Ni imyaka 5 gusa tumaze kuko urunani twarushinze mu mwaka w'2010 inyuma y'ubusuma bw'amatora bwahabaye. Akarusho ni uko muri iyi myaka 5 iheze yaba leta y'ikigungu ubushikiranganje bw'indwara hagati mu gihugu bufatikanije n'ubushikiranganje bw'umutekano, ubushikiranganje bwo kwigira abansi n'ubushikiranganje bw'ubutungane baratoteje imigambwe iri kimuru nani ADC Kibiri. Bamwe barafungwa, abandi baranganzwa, abandi bari ku madosiye. Ikibazo rero ko ubu yemeje ikese ko urunani rushobora gukorera mugaragaro naho atana kimwe cyanditse mu bibiri imigambwe kuva muri icyo gihe. Bibaza ko atazoshyira kutugora bavuga ubushikiranganye bije kudondagura cyangwa baba abajejwe indwaro mu gihugu tuzokorera mu mwitegenzi. Niko tubyiyumvira ariko ibyo ngaha umuntu yarabibonye
mu kanya gatoya cyane rwose. Mu myaka 5 ugorana n'igwa rimaze mwari mwarasavye uburenganzira bwo gukora barabubima.
Twarandikiye umushikiranganje y'intwari hagati mu gihugu ko twisunze byirwa shingiro n'ibyo rigenga imigambwe. Turanaza no kumura abatari mu sigurira we atubwira ati iri bwirizwa shingiro ntirikwihari ibuze. Tumubwira ati ibyo bibuze bitarahinduka ibyo twebwe ntibiturabe ntibidufata, niho warihindura mukabishyiramo niho bizodufata. Twari twaragerageje ko dushoboye kose ngira mwarabyumvise, twaragerageje no kugira ngo dushobore gukora amanama mu ntara zo mu buharuka bw'igihugu mu manuko bw'igihugu aha mu burengero. Reka hose baca badusukamo bya byotsi bakanuka abapolisi bakanuka za rupfura mbere yuko barabija mu gatumba n'abantu bacu barahasize ubuzima. Ni ukuvuga yuko batigeze baduha agahenge, batigeze batwemerera kubera ko amategeko yari yavuye hejuru. Niko bama bivugira nti tuzire ko ari ku mukuru w'igihugu cyangwa kuri leta yiwe arongoye, ariko bari baratwangiye.
Ikintu mugiye gukora mu gihe cya vuba cyane rwose ni ikihe? Muri iki gihe mwiteguriye amatora mu mezi atatu ari imbere,
ikintu cya mbere cyo tugiye gukora ni ukujya ku rubuga ku mugaragaro tumenyese cyese abarundi bose n'amakungu ko urunani ADC Ikibiri ubu ari urunani atangorane by'amategeko ku by'ubutegetsi rufise ko rugiye gukorera ku mugaragaro. Babyumve kudushobore guswara mu gihugu cyose dushwabure abanwanyi. Icya kabiri ni uko tugiye gushyikiriza gushyira habona intumbero nyamukuru z'Uburundi twifuza inyuma y'ayo matora y'u mwaka 2015. Bo Burundi budasa n'Uburundi tubona ubu, ishyire ry'Uburundi twerekane ingene ryohindurwa haba mu bijyanye no gutunganya intwaro, haba mu bijyanye no gutunganya ibyo no gutunganya iby'ubutungane, ibyo gusubiza hamwe Abarundi, na cyane cyane haba mu byo kugwanya ubukene, kugwanya inzara, kugwanya ubushomeri, haba mu by'indero.
Musi kana Leonce Ngendakumana murakoze cyane gose ku kanya maduha.
Murakoze namwe kwa mwana aka kanya ko mushobora kuganira n'abatwumviriza.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda nanone ikigo cy'imisoro n'amahoro kiravuga ko habaye icyuho kingana na miliyari 21 ku mafaranga yarateganijwe kwinjira mu mezi atandatu ashize. Asumuta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Richard Tushabe yabwiye itangazamakuru ko mu gihe iki kigo cyari kihaye intego zo kwinjiza miliyari 32 n'ibice 7 mu mezi atandatu ashize ko cyabonye gusa miliyari 11 n'ibice 5 arenga gato miliyari 21 akaba atarabonetse. Impamvu z'iki cyuho ngo n'abacuruzi bamwe banyereza imisoro bakanyuza ibicuruzwa byabo mu Rwanda bakabishya ko bikomeza bijya muri Congo cyangwa i Burundi ariko bikarangira bigurishirijwe mu Rwanda.
habayeho imyitwarire itari myiza ku bacuruzi aho wasanga abacuruzi bamwe binjiza umuceri bavuga ngo bawujyanye mu bindi bihugu bakawushyiraho n'abatishyuye umusoro. Ibyo rero bigira ingaruka zabyo zimwe n'izingizi turimo gusobanura zo ku misingi y'itageti.
Mu minsi ishize hakunze kumvikana abacuruzi b'abanyarwanda batoroka imisoro bavuga ko imisoro yo mu Rwanda ihanitse bagahitamo kujya gukorera ubucuruzi bwabo mu bihugu bya Afrika nka Zambia, Malawi n'ahandi bavuga ko imisoro yabo itari hejuru ugereranije n'iyo mu Rwanda. Cyakora abashinzwe iby'imisoro mu Rwanda bakunze kuvuga ko abo bacuruzi bakabya ko imisoro yo mu Rwanda idakabije ugereranije n'indi yo mu bindi bihugu ndetse n'iby'akarere u Rwanda rurimo. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Richard Tushabe, avuga ko naho abo bacuruzi bajya hose bazakurikiranwa bakagaruza amafaranga y'imisoro.
Dufite ingamba cyane cyane dufatanyije n'abafatanyabikorwa tuzagerageza kubagarura mu gihugu basoze inshingano zabo. Ketse ese n'uwitabye Imana nawe abafite uwazunguye uwo mutungo nawe tuzamukurikirana ashobore kwishyura uwo musoro. Tukaba rero nta munyenyi dufite ku bantu baba baragiye nabikuyeho imitungo nabo. Aho usanga umuntu yaranikije umutungo kuri nyina cyangwa se kuri nyirasenge, ibyo nabyo turimo kubikurikira ku buryo itegeko nanone ritwemerera ko twabaza wa muntu wiyandikijeho umutungo akatwereka aho yakuye ubwo bukungu bwose. Akenshi rero iyo bakanze bavugisha ukuri bakavuga wa muntu.
Kubera ko ingengo y'imari itegurwa ishingiye ahanini ku misoro, abashinzwe iby'imisoro baravuga ko hari gahunda yo kongera umubare w'abasoreshwa cyane cyane begera abantu badasanzwe basora bakabasobanurira ibigendanye n'imisoro. Aha haravugwa nk'abakora mu nzego z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ku bwubatsi bw'amazu, ubusanzwe uyu musoro utakurikiranwaga neza, amashuri adatanga imisoro, ndetse no kurushaho gukurikirana inzego za leta zikata abantu umusoro ariko uyu musoro ntugezwe muri Rwanda Revenue. Mu minsi ishize ikigo cy'imisoro n'amahoro cyari cyatangiye ibikorwa byo gufatira imitungo y'abambuye imisoro cyangwa batinze kuyishyura. Igikorwa cyateye ubwoba cyane abacuruzi, gusa icyo gikorwa muri iyi minsi nticyari kikivugwa cyane. Nubwo abashinzwe imisoro bavuga ko cyagize akamaro kanini, ngo kuko mu gihe mu kwezi kumwe hishyurwaga amafaranga angana na miliyoni 400, ubu noneho ngo hishyurwa arenga miliyari. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi. Ubu naho reka tuje mu mikino ya CAN, mu gikombe cya Afrika cyo mu pira w'amaguru. Urukino rwa kabiri rwo mu cya kabiri ruraba mu kanya hagati ya Guinea Equatorial na Ghana. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo haradufasha kwihweza neza uko ibintu byifashe mbere yuko urwo rukino ruba. Fidel Niyongabo, mikro ni gwawe.
Urakoze Oriane, urakoze nawe Thomas. Mukanya urukino rwa kabiri rw'igice cy'imbere y'igice cya nyuma cy'igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika ruraza kuba hagati y'ibihugu bya Ghana na Guinea Equatorial. Guinea Equatorial yizeye kubandanya ibitangaza byayo muri icyo gikombe mu gutsinda Ghana kugira ishike mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika kizoba ku munsi w'Imana. Yamara ugushika mu gice cy'imbere y'igice cya nyuma kw'igihugu cya Guinea Equatorial kubandanya guharirwa cyane inyuma y'uko icyo gihugu gihawe penalty yabayemo amahinyu mu rukino rwo mu cya kane cy'igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika cyahuje Guinea Equatorial n'igihugu cya Tunisia, aho Guinea Equatorial yatsinze Tunisia ibitsindo bibiri kuri kimwe. Umuhagarikizi w'urwo rukino wo mu izinga rya Maurice Rajindra Parsal Sekun yahagaritswe mu mabanga yo guhagarikira inkino mu kiringo cy'amezi atandatu bifatiye ku kugene atabyifashemo neza muri urwo rukino. Akaba kandi yakuwe ku rutonde rw'abahagarikizi b'inkino bo ku rwego rwo hejuru bishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere ko muri Afrika, CAF. Inyuma y'urwo rukino igihugu cya Tunisia cyagirije ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere ko muri Afrika, CAF, kuba ryagiye ku ruhande rwa Guinea Equatorial muri urwo rukino. Ishyirahamwe CAF ryasabye Tunisia gusaba imbabazi kuri ivyo vyagirizo yamara icyo gihugu caranse kubigira. Ishyirahamwe CAF rikaba ryafashe ingingo yo kuziririza igihugu cya Tunisia mu gikombe cy'ibihugu byo muri Afrika cyo mu mwaka w'2017. Tunisia yari ifise gushika uno munsi kuwa kane kugira ibe yasavye imbabazi kuri ivyo vyagirizo. Inyuma y'inama ejo kuwa gatatu, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ry'igihugu cya Tunisia ryaranse gusaba imbabazi mu kuvuga ko umugwi serukira gihugu wa Tunisia warenganijwe mu buryo buteye isoni n'abahagarikizi b'inkino. Mu gihe igihugu cya Guinea Equatorial kitari kimenyereye gushika mu gice cy'imbere y'igice cya nyuma cy'igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika, ibintu siko bimeze ku byerekeye igihugu cya Ghana kimaze gutsinda icyo gikombe inshuro zine. Ghana imaze gushika mu gice cy'imbere y'igice cya nyuma cy'igikombe cyo muri Afrika inshuro 12, harimwo amahiganwa 4 arangiye. Yamara Ghana ntirasubira gutsindira icyo gikombe kuva mu mwaka w'1982. Ghana imaze kwinjizwa ibitsindo bitatu gusa gushika ubu muri iki gikombe cy'ibihugu byo muri Afrika. Yamara Ghana yaragize ibibazo byo kwerekana ingufu n'ubuhinga biboneka ku rwego rw'abasatirizi mu bidatumye haba ibinebaguro. Umumenyereza mukuru w'umugwi wa Ghana, Avram Grant, yarihutiye kuvugira abasatirizi biwe, cyane cyane umusatirizi Jordan Ayew. Yavuze ko umuntu adashobora kubuza abantu kuvuga, ngo nibisanzwe ko abantu bavuga ku bakinyi ku makosa yabo, ngo yamara bategerezwa kububaha kubera bariko bitanga batiziganya mu mugwi serukira gihugu. Urukino hagati ya Ghana na Guinea Equatorial rwo mu kanya ruza kuba ari rwo rukino rwa mbere rubaye hagati y'ivyo bihugu bibiri. Igihugu kiza gutsinda kizohura na Cote d'Ivoire yatsinze jo kwa gatatu Republika Iharanira Demokarasi ya Congo ibitsindo bitatu kuri kimwe mu rundi rukino rw'igice cy'imbere y'igice cya nyuma cy'igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika. Urukino rw'igice cya nyuma ruzoba ku munsi w'Imana.
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mushobora gukurikira ibiganiro byacu by'igitondo kuri telefone zanyu zigendanwa. Hagati aho kandi murabizi turimo turagerageza na FM 94.9 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Noneho wa mwanya wanyu Etienne Karekezi.
Nibyo abatwandikiye uyu munsi bagarutse ku rubanza rwa Pasteuri Yohani Uwinkindi. Uyu munsi wanze abamwunganira mu rukiko nyuma yuko abavoka babiri bamwunganiraga bagize ikibazo cyerekeye amafaranga bagomba kwishyurwa na Ministeri y'Ubutabera. Uyu Murumba Matias yagize ati: "Ariko njyewe ndumva bakagombye kumureka akihitiramo uwabona ko yamuburanira neza, na cyane cyane ko amategeko abimurekurira, kuko nubundi bamuhaye wadashaka uzasanga atakumvikana guhari, bico bitume urubanza rudindira." Tuyishime Théogène ati: "Araburana urwandanze, inkiko z'u Rwanda nta bunyamwuga bubamo, nimunyangire gusa." Rosette Hategekimana yankurije ati: "Niba adashaka abo yahawe na leta niyiburanire, niba byemewe n'amategeko cyangwa niba yarize amategeko nawe arwiharambire." Aha ndavuga urubanza, dore ko icyaha ari gatozi ku muntu. David Hategekimana we yanditse agira ati: "Pasteur Uwinkindi Jean yirushya ubutabera, niba ari umukene akaba adafite ubushobozi bwo kwishyura abamwunganira mu mategeko yiyishyurira, yakwemeye abo yahawe na leta ko ubutabera bwo mu Rwanda bukorera mu bwisanzure mu mucyo, atabyemeye yabagamije kujijisha ubutabera ashaka no gutinza urubanza rwe aregwamo n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda." Naho uyu Afazari Pasteur waragira ati: "Ariko njye simba numva neza ibera hano ku isi, abakuburanisha bakanagushinja ndetse ari nabo bazaca n'urubanza, ni gute wakwizera ubuziranenge bwabo bakugenera ngo bakunganire? Aha, harya nk'ubwo bazakunganira neza gute kandi bagomba guhangana n'ababahaye icyo kiraka? Niba badashaka munganiraga, nibamuhe uburenganzira yishakire abandi." Naho Karinda Muratirwa Valeri ati: "Mwiriweho."
Urakoze cyane Etienne Karekezi, muradutunga kanya katubanye gato, ariko ejo tuzobashikiriza ibindi byumviro by'abanywanyi bacu kuri ico kibazo. Thomas Makuru,
twari tugeze ku musozo w'ibi biganiro, murabibona amasahara tugendanye. None rero kuri mikoro nyine mwari muri kumwe
Oriane Tsangishaka
nanjye Thomas Kamirindi, mugire umugoroba mwiza na hejo mu gitondo.